mukomeje gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika ryumvikana kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22, naho ku rubuga rwa internet ni kuri www.radio.com. Mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi, ni yadirwe mbasuza kandi mbaye ikaze amakuru yacu kuri uyu mugoroba. Irurenge muri Kivu y'Epfo haravugwa intambara yahitanye abantu bagira ku munani.
Bamaze gutaburuzi batanu baguye mu Rurenge, niho baguye ahantu bita ngo ni kuri babengwa n'intambara yabereye, ariko hari n'abapfurero nabo tutaramenya, bavuga ko kuko n'ukoramo ngo bapfurero batatu.
Uwo ni Bikino Mitabu, ni umuyobozi w'aborozi bo mu misozi miremire ya Minembwe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyo nkuru n'izindi kimwe n'ikiganiro kwa Nyaburunga ni mukanya, mugume ku maradiyo yanyu. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho abantu munani bamaze gupfa mu mirwano hagati ya Mayimayi n'abashumba b'inka b'abanyamurenge muri sekiteri ya Rulenge, teritwari ya Fizi, intara ya Kivu y'Epfo. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo mukanya yaganiriye na Bwana Bikino Mitabu, uyu akaba ari umuyobozi w'aborozi bo mu misozi miremire ya Minembwe, amubaza icyateye iyo mirwano.
Abanyamurenge bavuga kuko abapfurero babateza barya inka zabo bakaziba bakabatangisha n'ibituro bitari matasha ilegali, noneho bashaka gufata intwaro nabo ngo birwaneho kuko bavuye leta isa n'itabitayeho. Noneho nyuma yabwo abapfurero nabo baragenda bafata intwaro, gushika niwo babanje kurasa umwungu umunyamurenge w'abakitarapfa. Intambara ihita itangira, none n'ubundi bimeze neza. Naho
hamaze gupfa abantu bangaye muri izo ntambara z'aborozi n'abo Mayimayi?
Ngo ndatekereza kuko ntiturabamenya neza, ariko babona mushoboye kumenya bavuze kuko hamaze gupfa aborozi batanu baguye mu Rurenge, niho baguye ahantu bita ngo ni kuri babengwa n'intambara yabereye, ariko hari n'abapfurero nabo tutaramenya, bavuga kuko bamwe bakoramo ngo bapfurero batatu.
None se leta n'icyo biri gukora kuri ibyo bibazo byose biri kuba hagati y'aborozi n'abo Mayimayi?
Mbo leta izo twari kumwe na komanda FRDC na komanda PNC, noneho bambwiye ngo komanda FRDC ngo yamanutseyo, n'ubu sindamenya nimba hari abasirikare yajanye cyangwa nimba bagiye gukora iki, ariko twe twari twasabye leta ngo igerageze kuja hagati ye ripoze kugira ngo turebe uburyo dukora ibintu by'ibiganiro, kuko nibyo bisanzwe bitubeshaho twebwe ino ruguru mu misozi miremire.
Ngo sibwo bwa mbere intambara z'ibiyongiyo, no mu 2017 zarabaye, haba harapfuye abantu bangahe icyo gihe?
Umwambo muri 2017 n'ishyira igindi bishize zabereye igasanga bibera ahandi hantu ngo ni kwa Kironda Kibuyu, niho zabereye za 2017 hafi y'abantu 32 hagenda inka zirenga 1500.
None se niki leta iri gukora kugira ngo ibyo bibazo bikemuke?
Ngo twe tubona leta idutererana mu bibazo by'inka, bungeri bararengana mu by'ukuri, urumva inka zingana gutyo n'abantu bagapfa bangana gutyo, kandi leta buri gihe cyose turayibwira ariko igakorana n'umwete mukeya, tukabona ko nta bushake bifitemo.
Ubwo ibiganiro muteganyije kubikora ryari? Hazagenda bande? Bazajya he na he?
Tufite ikiganiro tuzokora ejo ku cyumweru no kuwa mbere cyo kubanza guhagarika intambara, nyuma yabwo niho tubaga guhagarika intambara, turebe uko aho twakorera ikiganiro kizohuza abantu benshi, noneho tugerageze gusubiramo twige ibibazo by'iyo ntambara ikibitera n'iki, turebe nabo bidufashamo nimba ari leta nimba ari abagindi bagira neza bidufashamo.
Uwo ni Bikino Mitabu, umuyobozi w'aborozi bo mu misozi miremire ya Minembwe, kuri mikoro y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo. Kuri wa gatandatu, ishyaka ry'iterambere na demokarasi mu Rwanda ritaremerwa n'amategeko ryahaye ikiganiro abanyamakuru rigaragaza imigabo n'imigambi yaryo. Bimwe mu byo bashyize imbere harimo ko bifuza ko habaho politike yo kuringaniza urubyaro ihamye, utayubahirije akaba yanabihanirwa. Ikigali ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eric Bagirubusa.
Mu migabo n'imigambi y'ishyaka ry'iterambere na demokarasi mu Rwanda PPDR mu mpine ritaremerwa n'amategeko, umukuru waryo Bwana Philippe Mpayimana yagejeje ku banyamakuru ku isonga hari umwe bw'abanyarwanda aho bifuza ubunyarwanda buzira amacakubira yariyo yose. Irishaka kandi ravuga ko rirajwe ishinga no gushimangira demokarasi ndetse na politiki y'isaranganya bukungu. Kugeza ubu ariko Perezida w'Irishaka ry'iterambere na demokarasi mu Rwanda ravuga ko rikisuganya ngo ribashe kwandikwa mu buryo bwemewe n'amategeko. Bwana Mpayimana yavuze ko bizabanza gusaba inama rusange y'ishyaka n'isaba abantu batari bake kandi ngo abona abanyarwanda bagenda baseta ibirenge ahanini kubera amateka.
Kigoye rero mu ishyaka ntabwo ari itegeko rigoye. Kigoye ni imyumvire y'abanyarwanda byatewe n'uko politiki yagiye ikorwa kugeza ubuturo tugerageza guhindura. Nubwo ko abantu baza mu ishyaka bazi ko hari ikintu bagiye guhembesha kimeze nk'aho ari nk'akazi bashaka cyangwa se nk'umurimo, bituma batiyumvamo ko basabwa imisanzu. Ugasanga baranavuga bati ese niba natwe mudusabye imisanzu ni iki gishyashya mwaba mutuzaniye. Icyo rero dutindaho ni ukubasobanurira yuko kujya mu ishyaka ari ukuzana ishyaka, ari ukuzana umusanzu wawe kugira ngo dukore icyo gikorwa tuba duteganije. Nibyo bizadutwara igihe kinini, naho ubundi byagombye kuba byoroshye nyine nko gushinga kampani.
Mu gihe ishyaka ryaramuka ritemewe n'ubutegetsi ko rikora politiki byemewe n'amategeko nk'ayandi, Bwana Mpayimana avuga ko bazakomeza kwitabaza inzego z'ubutabera.
Ntituzaba twujuje ibisabwa ntiryemerwe, kandi twujuje ibisabwa tuzajurira kuko hari amategeko abikurikira.
Mu byo bashyize imbere kandi basanga hagombye kujyaho politiki iboneye yo guhuza ubukungu n'ubwiyongere bw'abaturage.
Icyo ishyaka PPDR gishaka gushyira imbere kitigeze gikorwa muri iyi myaka 25 ishize ndetse n'iyibanziriza, ni uko ubwiyongere bw'abaturage bugomba kuba ishingiro ryo kwiga ubukungu no kubusaranganya mu baturage. Abantu bagomba kumva ko babyarira igihugu, batibyarira abo ku giti cyabo ngo nuko bafite ubushobozi. Ibyo bigomba kuva mu mitwe y'abantu. Hagombye rero gushyirwaho rero nyine ikigega cy'iterambere gituma abantu babyara abana benshi, ayo mande bazajya bacibwa ariho bazajya bashyiramo izo ngufu kugira ngo icyo kigega kizongere kimenye uko gifasha ba bandi babyara neza, babyara bake.
Ishyaka ry'iterambere na demokarasi mu Rwanda ku bijyanye n'ihame rya demokarasi bifuza ko demokarasi yagombye kuba ishingiro ry'ubwumvikane ku bari mu Rwanda no mu mahanga.
Turifuza ko demokarasi iba impamvu nyayo yo kumvikanisha abanyarwanda baba mu gihugu n'ababa hanze yacyo. Aho kugira ngo mu gihugu duhore twikanga bene wacu baba hanze, ahubwo twongere ubwizerane.
Ishyaka PPDR ry'iterambere na demokarasi mu Rwanda ryashinzwe na Bwana Mpayimana mu mwaka ushize 2018. Uyu mugabo yitabiriye amatora inshuro ebyiri mu 2017 ku mwanya w'umukuru w'igihugu nk'umukandida wigenga ntiyatsinda, mu 2018 ku mwanya w'ubudepite nabwo nk'umukandida wigenga ntiyatsinda. Niko guhitamo gushinga ishyaka. Kugeza ubu mu Rwanda habarizwa amashyaka 11 yemewe n'amategeko. Bagira ubusajwi rya Amerika i Kigali.
Kuri uyu wa gatandatu mu ntera ya karindwi yisiganwa Tour du Rwanda kuva Nyamata bajya Kigali, Yakobo Debesey wo mu ikipe y'igihugu ya Eritrea niwe wabaye uwa mbere. Merihau Kuduz aracyambaye umupira w'umuhondo. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Jean Claude Munyandinda ukurikirana imikino.
Hasigaye intera imwe yonyine kugira ngo isiganwa ry'amagare ngarukamwaka rizenguruka igihugu Tour du Rwanda rirangire. Kuri uyu wa gatandatu hakinwe agace ka karindwi. Urugendo abasiganwa banyuzemo rwarishyaga n'ibirometero 84 kuva i Nyamata mu karere ka Bugesera basoreza mu mujyi wa Kigali bamaze kuzenguruka mu bice binyuranye biwugize. Uwegukanye iyi etape ya karindwi ni Yakob Debesay wo mu ikipe y'igihugu ya Eritrea wakoresheje amasaha 2 iminota 12 n'amasegonda 35. Yakurikiwe na Alessandro Federi wo muri Delco Marseille Provence yo mu Faransa. Wahageze ari uwa gatatu ni Adrien Gironet ukinira Inter Pro Cycling Academy yo mu Buyapani. Umunyarwanda watahanye umwanya mwiza ni Moise Mugisha wa timu Rwanda wabaye wa cyenda. Umunya Eritrea Merawi Kuduz wo mu ikipe ya Astana muri Kazakhstan yagize ibyago akora impanuka aragwa nk'uko byari byamugendekeye kuri etape ya mbere, ariko yakomeje isiganwa na n'ubu aracyambaye umupira w'umuhondo mayo jaune nubwo ikinyuranyo hagati ye n'umukurikiye ku giteranyo rusange cyagabanutse. Arimo kurusha Rein Taramaye wo muri Direct Energy mu Faransa umugwa mu ntege amasegonda 7 yonyine. Wa gatatu kuri Classement General ni Matteo Badirati wo muri Cycling Academy yo muri Israeli. Didier Munyaneza niwe munyarwanda ugaragara ku mwanya wa hafi. Uyu musore wo mu ikipe ya Benediction mu karere ka Rubavu ari ku mwanya wa 9 akarushwa n'uwa mbere iminota 6 n'amasegonda 47. Avuga ko imvura yaguye uyu munsi nayo yabakoze mu nkokora, yongeraho ko nubwo abanyarwanda batarimo kwitwara neza ntako baba batagize.
Navuga ko hagerageje kuzama akavura gakeya kandi akavura gakeya ku igare abarimo hanyerera byabikomeye cyane, niko mbitekereza kuri njye byankomereje. Turimo turakora uko bishoboka amabureka we tukagerageza gusa bikanga, ntako tutarimo gukora, ntako navuga ko hari ikintu tutarimo turakora.
Ese kuba ariwe munyarwanda uri imbere kugeza ubu arimo kubyakira ate? Didier Munyaneza.
Nkabanga ndimo ndakoresha rihenze kereka nyine kugerageza gahunda mfite niyo kuba nagira ibindi bihembo ntwara cyangwa nkaba nabona stage. Rero kuva ntarabigeraho ntabwo numva ko ndabagera ku cyo nifuza.
Kuri iki cyumweru harakinwa etape ya 8 ari nayo ya nyuma. Abakinnyi baratangirira i Kanombe basoreze kuri stade ya Kigali Nyamirambo, bamaze kuzenguruka mu bice binyuranye by'umurwa mukuru w'u Rwanda. Barakora urugendo rw'ibirometero 61 guhera isaa 5 kugeza isaa 6 n'igice. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Kira
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 kira ni ikiganiro cy'ugwaruka ku byerekeye kiza sida
mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'ijwi rya Amerika.
Bamwe mu bagomba gushinga ingo zabo mu ntara ya Muyinga babanza kwipimisha indwara ya sida. Yumwe mu bashimanye basanze yaranduye bahitamo guhagarika uwo mugambi wo kurongorana. Ni inkuru dukesha umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Jean-Claude Nshimirimana.
Bamwe mu gwaruka twasanze mu kigo cy'iterambere ryingo n'imiryango mu gisagara cya Muyinga ABBF mu mfunyafunyo y'Igifaransa bavuga ko baje kwipimisha umugera wa sida mu ntumbero yo kwitegurira kubaka izabo.
Naje kwipimisha umugera wa sida kugyango ndabe yuko nkomeye nuko ntakomeye, hanyuma bampura papuro ngenda kwandikisha ubugeni.
Genzwa nuko tuza kupimisha umugera wa sida nasakanze kuraba ko nobo naranduye narimaje no kuja n'uyundi munshi.
Umaze kwipimisha kangahe?
Ubu bayabwira gatatu. Kwanti pimisha ukira nje kubaka.
Ubu naje kwipimisha umugera wa sida, nshaka gutegura ubukwe, nshaka kubana n'umukobwa twakundanye. Tukaba twaje kwipimisha kugira ngo tubane tuzi kumwe wese ahagaze mu buzima bwiwe, nimba akomeye cyangwa adakomeye, banatugire n'inama y'ukuntu mbese twakwitwara.
Uyu mwigeme yaje kwipimisha umugera wa sida tawe bazananye nawe nyene yemeza ko yabikoze kuko afite icyumviro cyo kuzokuba kugwiwe muri kazoza.
Icyo nyene nicyo cyatumye mu byanzanye kugira ngo nyene ndabe ukuntu ushobora kuba meze kugira ngo hagize nk'umuntu yovuga icyo kintu cy'ukubaka kugira ngo tuzoze tuzanaye tuje kuraba, ariko jewe inzi ukuntu meze.
Mbega bishitse umwe mu bashimanya agasanga agendana umugera wa sida bigenda bite ubwo gwaruka gwasigura Ijwi rya Amerika.
Byogorana kubera kugira ngo tubane akomeye nanjye ntakomeye cyangwa se jewe nkomeye nawe adakomeye cyangwa navyo tugora ko sinvuga ngo twoguma ngo tubana tuze dusazane. Ubwo muri umwe hagati y'umwe muri twebwe yemeye yuko nawe acayandura. Mico gihe kirekanye ne nk'ubu unya bako kwa muganga dusanze hari nk'ubujyo buhari bwo kwiproteja tukoma tubana kugira guko umwe muri twebwe atanduza uyundi.
Agwaye nanje nkomeye wumva ivyo byokunda sino vyemera kweri. Oya usanzwe akomeye na ugwaye wumva byokunda ntivyokunda na gato, nico gituma nyene nabanjije kuza kugira ngo nanje mbanze ndabimenye ubwambe.
Tusaza hari mu mwe agwaye tutaduhe baratwesa mu mwe katsaronde yamenya rondere ariko kiri.
Habiya Karestelesta ni warongoye kigo ca ABBF mu gisagara ca Muyinga amenyesha ko batanga impanuro kugwaruka gwitegurira kubaka ruhipimishiriza umugera wa sida abo biraba bakifatira ingingo bafatiye kunyishu bahawe.
Abashaka kugubaka baratwitura, hama bamaze kwitura turabaza tukabaye impanuro umwe kuri umwe, hama tukabashira hamwe tukababaza ikibagenza. Hama iyo bishitse umwe muri bo tugasanga rwa wundi arakomeye misanzu yabazananye n'izo mpanuro tubaha bumva nibo bifatira icemezo cuko batandukana canke nuko bobandanye. Birashika ugasanga umwe aragwaye wundi arakomeye turamaze kuronka abantu be nabo bagahitamo kubandanya kubakana, urumva ntitubabe ntambamye tereza tukaguma tubakurikirana mugabo barubakana. Ibyo biboneka gake cyane akenshi baca bavana.
Muganga Nkunzimana Eric arongo intara y'uvuzi ya Muyinga yabwiye Ijwi rya Amerika ko umuntu wese asabwa kwipimisha umugera wa sida kugira ngo inyisha aronsi mufashe gufata ingingo yotuma bungabunga amagara yiwe.
Icyo duhamagarwe nuko dufasha abantu bose bakamenya amagara yabo ingene yifashe, bakamenya yuko bategerezwa kugira amabanga yabubatse bazi uko bifashe rero twebwe turabapima hanyuma tukabaha inyisho mbere wanashaka tubaha inyisho umwe wese ukwiwe ngira nibo baca bafata ingingo mbwa bamenye ubuzima bwawe
nk'impanuro mutanga mwebwe nk'umuganga nizi
impanuro dutanga nk'umuganga nuko umwe umwe wese kugiti ciwe amenya amagara yiwe ingene ahagaze akamenya yuko agwaye canke atagwaye hama mu nyuma akamenya inyifato ategezwe gufata kugira amagara yiwe aguma meze neza
mu gihe umwe mu bagiye kubakana yo ba agendana umugera wa sida byo shoka ko bo bana bakanarondoka ariko warakomeye akaguma akomeye
ntitwibaza yuko aho turinga ha muri kino gihugu cacu n'imibereho yacu dufise yuko abantu bo kubakana hariho umwe agwaye wundi ngo aguma akomeye hama baronga doke murumva yuko cyaba kibaye igihushane ngahe wacu nibaza kutakunda
ibitigiri dukura mu kigo ABBF mu gisagara cha Muyinga bigaragaza ishusho y'ukuri yuko umugera wa sida wifashe ku bantu 111 n'amajana 851 bapimwe umugera wa sida mu mwaka w'2018 93 nibo basanze bagendana umugera wa sida muri abo urwaruka rufise imyaka iri hagati ya 15 na 24 38 Jean Claude Nshimirimana i Muyinga ijwi rya Amerika
Chari kigani rokira, mwateguri weni jwi ya Amerika.
Kwanyaburunga, kwanyaburunga.
Kwanyaburunga, ni kigani ro chijwi ya Amerika.
Kwa Nyaburunga havugirwa ibyerekeye politike imibano intwari bereye umutekano n'ibindi
Kwa Nyaburunga gihijambo abarundi ba mu migwi itandukanye
Kwa Nyaburunga ni misi yose kuwa gatandatu no ku Imana isaha 12 n'iminota 15 zo kumugoroba Kwa Nyaburunga
kiremeshejwe na Jerome Niyonzima
Bakunzi biganiro vya radio ijwi rya Amerika ndabaramukije ndabahanikaze mu kiganiro kwa Nyaburunga. Uno munsi tukaba tukiye guhanahana ivyumviro ku vyerekeye itahukanwa ry'abasirikare igihumbi bagiye muri Somalia kugarukana amahoro.
Kwa Nyaburunga.
Itahukanwa ry'abasirikare igihumbi b'abarundi bagiye muri Somalia kugarukana amahoro ryavyuye impari mu migwi itandukanye y'abanyapolitike. Mu mpera z'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka turimo 2019 Inama nshinga amateka na nkinguza amateka bakoranye bari ya miriji yongingo bisi ya karenganyo. Imbere yaho gato umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza nawe yaranebaguye iyo ngingo imbere ya mugenzi we w'igihugu cya Somalia Mohamed Abdullahi Farmajo mu gihe yari yagendeye i Burundi ku igenekezo rya 19 ry'ukwezi kwa kabiri. Ku bwa leta y'u Burundi igabanyo ry'abasirikare bagiye kugarukana amahoro muri Somalia ryateza kuba ku rugero rumwe mu bihugu byose uko ari bine byarungitse ingabo. Ku basirikare igihumbi b'abarundi batekanije gutahukanwa hamaze gutahuka badashika n'igice cyabo mu gihe abashika amajana 600 bakiri muri Somalia. Mukibuka yuko mu kwezi kwa 12 ku mwaka uheze ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika ariho ryasaba itahukanwa ry'abo basirikare igihumbi kushika mumela zu kwezi kwa kabiri kubarenga ibihumbi 5 b'abarundi bari muri Somalia kugarukana amahoro iryo tahukanwa ry'abasirikare rikaba riri mu migambi y'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika wo gusubiriza buhoro buhoro izo ngabo z'amahanga zigasubirizwa n'ingabo za Somalia icyo kibazo cy'itahukanwa ry'ingabo z'abarundi ziri muri Somalia kiraragishinga abanyapolitiki Kikawe na cha gituma muri kino kiganiro tuja kurabira hamwe na abanyapolitike ico bavyiyumvira ko mu kubicija nino turi kumwe n'abatumire bane Honorable Professeur Evariste Ngayimpenda ni cegera cy'umukuru w'urunani rw'abigenga amizero y'abarundi Honorable Professeur Mwaramutse
Mwaramutse ngarangaramutse n'abari ko baratwumviriza
sanga muri kino kiganiro
urakoze
urakoze nawe Uwundi turi kumwe ni Olivier Nkurunziza umunyamabanga mukuru akaba n'umuvugizi w'umugambwe w'abadasigana iprona mushinga naye nkuru nziza mwaramutse
mwaramutse Jerome kandi turagukengukiye kuba mwadutumiye
urakoze turi kumwe kandi na honorable Pierre Claver Nahimana numukuru w'umugambwe w'inzira guhemuka sawanya Frodefu honorable mwaramutse
amahoro meza kandi ndaramukije n'abatwumviriza bose
turagwaye kandi mu kino kiganiye
murakoze cyane gose
urakoze Uwundi turi kumwe ni Gabriel Banza Witonde numukuru w'umugambwe w'abanyamahoro APDR mu mfunyafunyo y'France. Mushinga nawe Banza Witonde mwaramutse.
Mwaramutse turamutse n'abari ko baratwumviriza bose tunahoze n'umujyango w'abanyakwigendera Bruno Simabivera tazira memba duhoze n'umujyango w'abaririmbyi bose ko tubuze intwari mu bijyanye n'umuziki.
Sango muri kino kiganiro.
Murakoze cyane.
Murakoze mpereye kwa Professeur Evariste Ngayimpenda. Hakivugwa itahukana ry'abasirikare igihumbi mu ngabo ziri muri Somalia zagiye kugarukana amahoro zivuye I Burundi impari muri politike mwebwe mubyakira gute mu majambo make
ubwa mbere nagomba mbanze mvuge kumbure akarusho kari mu kurungika ingabo muri mission hiyo cyambere nuko ba bahigira kazi barahigira kazi guko imbere kucayo barabigisha hanyuma niyo bashitse urabona bakorana nabandi barahigira bitari biki cyakabiri nuko bitanga ishusho ryiza ku gihugu guko yugiye kuzana mahora handi gufasha kugarukana mahora handi bisigura yuko iwawe uyafise ushoboye kuyabungabunga cyagatatu birafise ico bikarushobizanira igihugu mu mitunga ry'igihugu ikambere no mwitunga ry'imiryango y'aba basirikare babagiye yo hanyuma rero ukabuzi yuko yo ari ciyongereye ku butunzi bw'igihugu ni bushikira gusa ico gihugu n'imiryango y'aba barungitswe yo birashikira n'abandi barundi bose hanyuma icakane urabona ya misomo yatangwe mu 2007 ni gihe mu rundi twari tukiva mu ntambara burya twari dufise abasirikare benshi urazi ko bari batanguye no kuja baragabanya bake bake biraheza rero bigafasha mu gutunganya ubwo rwego ukabikora atamusunikana mu ishuri imwe bica byumvikana kumbure rero yuko mu gihe bagize bati ni batahe hari aho bishobora gutuma ngira ngo bikwega ingorane hari aho bituma muri urusho bwose
ko ndavuga
hariho hariho igiheza kigasubira inyuma muri ibi byose ariko rero ico tutazi gukora bona leta mu kuyamiriza iyo ngingo cyane cyane ihagaze kuko batatahukanye ibitigiri bibi biringaniye bakurikije iki gihugu kimwe kimwe cha abo igihugu kimwe kimwe
cyarubutse
bavuga ati ningingo y'akarenganya ivyo rero biragora ko ndavyemeza cangwa ndabihakana guko nibaza yuko biva mu masezerano y'ubwa mbere
banze nkubitire umugambo adasigana iprona leta kuba yiyamiriza itahukanwa y'abasirikare igihumbi mwagiye muri Somalia kugarukana na mahoro n'umutekano birafite ishingiro
urahoze cyane kugira ngo tugire ico dushikirije ku ico kibazo ubwa mbere nimumenye neza yuko abasirikare b'abarundi bari bagiye mu gihugu ca Somalia gufasha kugarukana umutekano kuva igihugu ca Somalia mu myaka y'1990 habereye ingorane bikunyuka mu 1992 ha abasoda b'Abanyamerika bagiriyeyo bakaja kugwana bagatuma aba indireta yariho ya Siad Barre ivaho hachi haba rero akajagari kibi gihugu kidatwagwa haba imigwi y'abantu bagwana abarundi rero bamaze kugenda mu ico gihe kwari kugira ngo baze gufasha ku ico gihugu haboneka ya mahoro kikabanya bagendwa abarundi rero bagiye twarabonye neza yuko hari abarundi benshi bahasize ubuzima ariko tugerageje kuraba cari igihugu nyabagendwa ico gihugu ca Somalia kandi ni igihugu kidasanzwe mu buryo ibihugu byo kwisi bikunda kuhagwanira mu binyungu z'ubutunzi kuko ni igihugu gihana urubibe ni yose ya Indiano kandi kikaba gifiseho ibirometero atari bike bishika ku 3,300 kigahanaho n'urubibe n'ibice by'abarabu by'itwale Golf d'Arabe cyakabaho rero n'ibindi ubiyaga bitukura no kuvuga n'ahantu habera ibintu by'ubudandaza
bigobe n'urudandaza n'ibyo bituma none leta igira iti nibagumeyo
leta rero y'u Burundi igituma nashatse kuvuga gucyo no kuvuga yuko hari inyungu z'ibihugu bitari bike ziriko zirahagwanira twebwe rero abarundi iyo bavuze ngo nibatahe uno munsi twebwe ntituvuga ngo iki gihugu cy'u Burundi nikigumizeyo abasoda ko nguvu ko abarundi ariko abarundi bari bavuze bati tugiyeyo ubwa mbere kugira ngo dufashe igihugu cya Somalia citunganye kironke abasirikare tuzoveyo naco gisigara mu mahoro uno munsi turavye aho umukuru w'igihugu cya Somalia yaza ngaha mu Burundi yaremeje neza yuko igihugu cyo kitaritunganya ko kandi abo basoda ariko baravayo bavuyeyo igihugu cya Somalia kitabisavye
honorable Pierre Claver Nahimana Sabanya Frodebu ingingo muyumvise n'izimpari ziko ziravuga ko bamwe bati nibatahuke abandi bati ahubwo hako batahuka cyo gihumbi abandi bagasigarayo bovumata habose birafite ishingiro izo mpari zafite ishingiro
twibuse gato mu mwaka w'2007 aho izo ngabo z'u Burundi zagenda muri Somalia ndibuka yuko muri munamashinga amateka habaye ibyiyumviro byinshi bivuga biti nkuko amategeko bivuga ingabo z'igihugu zigomba kurugikwa mu gihugu kine kine kineke habanza guharirirwa mu namashinga mateka ngene ivyo bintu bizogenda ku rwego rw'igisirikare no rwego rukomeye inamashinga mateka iraba ingene rukora aho baravuga bati imbere yuko bagenda tubanza kuraba bagiye gute bazokora ibiki bagiye ku masezerano ameze gute bazogaruka gute bazomara umwanyungana gute ibyo rero biri mu mwibwirizo washingiro ibyo rico gihe ntivyabaye no kuvana ikibazo nkumbure abantu basanzwe tutagiye turakurikirana neza ngo tumenye neza inkuru zimvaho mbega ibyo bintu bimeze gute
mwebwe mwumva makenga yo shingira hehe uwabisavye ari nabagize atubure mwebwe ni mugende
amakenga ashingiye kukumva leta y'u Burundi itangara kugira itangare no kuvuga yuko nayo itumvise ibyari byo yidatangara ikavuga iti ni ibintu bisanzwe nkumbure abene cyo gutwaye kuvuga ati ni ibintu bisanzwe mugaho urumva leta itangaye no kuvuga ko ari ibintu batazi
bidasobanutse Gabriel banza bitonde apedere mwumvise izimpari zihagaze kuri ta ukamye y'abasirikare igihumbi nawe mucamugira muti bifite ishingiro nyabaki
bwa mbere ntubirabaje bibaje kuberako igihugu cyaje gufasha Somalia bisabwe n'umwe bwa Afrika abasaza barundi barakoze neza birashimwa ariko urabye no munsi ngene babarungitse omenga nko bagiye kubivuga omenga ni gihano ahagwa kubashimira bimwe bivuye ku mutima batahukana umudare w'iteka habi birori ntangere ariko mba ko bazanye indege gusa batera nkaho nibagende batahe si kugomborana nibatahe numva ko babaje cyane ariko kuko twa muto bivuga ibyo bintu ugira bibe biri mu muri ibi by'amitegeko cyangwa imigenderanire hari inzira zitatu inzira ya mbere ni inzira y'amategeko inzira y'amategeko rero ni y'u Burundi bwahagaze kuko bwararenganijwe mu nama yabaye mu kwa 11 guheze barumvikanye neza ko hadota basa igihumbi mu gama Burundi ari 571 ibindi bigo bigakura ibyo barabyumvikana neza kandi bigenda neza ariko mu nyuma ngo ni hataye igihumbi gusa kivuye mu Burundi niba kujyana n'amategeko bagize gute barenganijwe je ituma rero u Burundi bavuga bati turarenganijwe izuba riva ariko rero hari indi mvo gira kabiri iyo two kwita imvo ya politique mobile politique ibyo bifatiye kuki turazi neza yuko hari abansi b'u Burundi kuva mu 2015 bamwe bifuza kubona u Burundi buri mu ngorane aho rero harimwo tuvuge bahoze barongoye ubumwe bwa Afrika umwaka uheze harimwo umwe bwa Buraya bwanafatiye ibihano u Burundi harimwo n'abarundi ubwabo bagume bifuza ku Burundi bwogira ingorane rero kugeza isaha babona ku Burundi bucifashe bumeze neza bagaca bivuga ati rero inzira bakuramo amahera bakura amafaranga y'akiro niyo yo muri Somalia
icyo ni gice cya mbere cy'ikiganiro kwa Nyaburunga ndagushimire Gabriel banza witonde Kabarore ndagushimira nawe honorable Pierre Claver Nahimana umukuru w'umugambwe w'inzira guhemuka Sabanya Frodebu wakoze kitabo kino kiganiro ndagushimira nawe honorable professeur Evariste Ngayimpenda nibutsa kuri cegera c'umukuru w'urunani rw'abigenga amizere y'abarundi wakoze kitabo kino kiganiro reka nawe ndagushimire Olivier Nkuru nziza nibutsa batwumviriza kuri umunyamabanga mukuru ukaba n'umuvugizi w'umugambwe w'abadasigana iprona wakoze kitabo kino kiganiro nongere nshimire nawe wagikurikiranye naho ubutaha
arakoze na Jerome Niyonzima tubashimire kwa mwateza matwi dushimire engineer Joe na Geoffrey Mutagoma wigenje makuru muri studio mwari kumwe nange Edirwema mugire umugoroba mwiza